Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe ncuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya n'ugenekerezo hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe. Ikaze mwese rero
ku kibazo cimbaho bariko baratanga batanga imbahindwe uravye ngene wozikoresha nk'abari bakibamwihema ntizishobora gukwira ko ntiwoshinga ngongero zibaratishe ngongero zishire hejuru ntigishoboka.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agaruka ku kibazo cy'uburaro bubi bafise n'ikibazo cy'uko imfashanyo baronkejwe na RCR yo gusanura utwo tuzuri tafashije cyane. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye inzara ivuga mu murenge wa Nyamugari ni mu karere ka Kirehe mu gihugu cy'u Rwanda. Turayigaruka ko tuza kubabwira kandi ibyerekeye ikarata ndangamukozi iri kwitera ikibazo mu bakozi bo mu mazu mu gisagara cya Bujumbura mbura mu Burundi. Muraguma ku maradio yanyu kwidonido hizo nkuru zose. Ariko mu nkundire mbanze ndabacire ku masonga no makuru avugwa iryo n'irya nino. Abantu batari bake bavugwa ko bafuye inyuma y'ugutana mu mitwe hagati y'inteko za leta y'igihugu cha Sudan yo mu manuko n'inteko zirwanya ubutegetsi mu ntara ya Yei River. Uko kubaye kundi kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano imaze indwi zibiri mu ntango zino ndwi leta z'umwe za Amerika, Ubwongereza n'igihugu cha Norvege byari byagabishije bikomeye abasirikare bakuru bayoboye impande zitana mu mitwe ko bategerezwa kubahiriza agahengwe kashizwe ko hagati ya leta n'imirwi itandukanya irwanya leta ya Sudani. Igisirikare muri Nigeria gitangaza ko carokoye umwe mu bakobwa banyurujwe bakuwe mu gisagara cha Chibok na Boko Haram haraheze imyaka yababa ine. Igisirikare canditse ubutumwa kuri Twitter ko inteko zacu ziri mu gisagara cha Pulka mu buraruko bushira ubuseruko zarokoye mwigeme yitwa Salomi Pagu. Abategetsi bagamenyesha ko mu matohoza bamaze gukora iryo zina riri mu mazina y'abakobwa bari baranyurujwe. Igisirikare kirongera kavuga ko Pagu yatowe ari kumwe n'uyundi mukobwa hamwe n'umwana kandi bose ari bazima bariko bakurikiranwa n'abaganga. Umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram warateye uruhagarara mu makungu higihunyuruje abakobwa barenga 270 biga ku ishure rya Chibok ku itariki ya 14 hari mu kwezi kwa kane nyene umwaka wa 2014. Bake muri abo barashoboye gutoroka muri antunga, abandi ijana bararekugwa habanje kuba ibiganiro na leta, ariko abarenga ijana baracari mu minwe ya Boko Haram. Korea ya Ruguru yemeye icifuzo ca Korea y'Epfo co gutangura ibiganiro ku munsi wa kabiri uza. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa Korea y'Epfo ajeje imigenderanire no guhuza izo Korea zompi. Uyo mubonano uzobera ahitwa Panmunjom hafi y'urubibe ruhuza ivyo bihugu, ni naho hasinyiwe amasezerano yo guhagarika intambara ya Korea mu mwaka w'1953. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ko ivyo biganiro bizoba vyerekeye inkino mpuzamakungu za Olympique zizobera muri Korea y'Epfo mu kwezi kwa kabiri, hamwe no kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Tuti bakunzi ijwi rya Amerika twongere tubahe ikazi no radio mukunda yumvikanira ku FM 94.9 n'ibice 9 na FM 94.5 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari mu Rwanda muratwumva tankumanze ku 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com twino kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongerenda bahikaze ncuti bakunze bijwi rya Amerika duhereye ikiganiro cacu no munsi mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi aho abakozi bo mu mazu basaba yuko igurishwa ry'amakarata abaranga ryo tunganywa ukundi gushasha ibindi muravyumva mu nkuru menyesha makuru mushasha w'ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana
Haba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura mu mazone ya Kanyosha na Musaga eka mbere no mu buraruko bw'igisagara mu mazone ya Ngagara Cibitoke na Kinama abakozi bo mu nzu bemeza ko gushika ubu babandanya birukwako n'abantu babategeka kuri amafaranga ari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi munani y'ikarata ndangamukozi
hacyo umuhungu w'umujene niwe yaciye ngaha avuga yuko bategereza kugenda kuzaka ku izone utazoyigura iyo kari mu gasho
iyo hepfo mu kinanira abo bafata bababwira ati zana karangamuntu umuhaye karangamuntu cagutegeka kugurya karata agenda gutwaye karangamuntu nje ndafite n'umugenzi batwaye karangamuntu yarinze kugenda kugira iki kugombora kugira ngo bamuhe karangamuntu acagura iki nakijya gikarata
ikindi kibabaza abo bakozi nuko ngo bataza kamaro ayo mafaranga bari habafitiye kandi ngo nayo mashira hamwe nayo bazi babona ko ari ubusuma buriko burakogwa
sikori nuko twiba nuko tunyaga kwahembwa venye ku kwezi azuzarari hamajenda ukaba nkoze ngaho kwezi kumugacha bamfatira iyo karata cha ndayigura ibihumbi 75 kacha ni fotoza dufoto tunemenga ni 2005 urumva ni bihumbi 10 byose bikwiye bihumbi 10 byose bikwiye bivuye mu bihumbi 20 usigara n'amaheri bihumbi 10 tura isigaye gura 10 usaga ibutura nyene atakimara nibagerageze kudutahura iryo kori badushaka ko iryo shiramwe tutazwe
tusayo kwase kutubwira ikintu ayo mafaranga yo kukweze kukweze twaza turanatanga yonyene ayo 5000 icyo yokora yo twungukira muri twe
mu runani rw'amashyira hamwe y'abakozi katede bo bose uko babibona Richard Manirambo narongoye katede avuga ko iyo karata yumvikanywe ko na bose kandi kwari kuneza y'umutekano w'abakozi
twavuze ko twoshiraho aga carte d'identification de métier hama mugabo tugashiraho base de données mu buhinga bwa none bwa mudasobwa tugashyiraho logiciel izobirimwo urutonde rw'abakozi bose bari mu gisagara muntu umbere kugwanya ubwo bugizi bwa nabi n'ubwo busuma kugira namba umukozi gusa yivye cyahagira kandi kantu nabuja murenganije aha ku biro by'iwacu mwashitse hariho umwavoka atakandi kazakora ajeje kuburanira abo bakozi barenganijwe agahembwa n'aya mashira hamwe atana kimwe twiyiheje ibyo rero twabishyizeho nk'abaserukira abakozi n'abakoresha tumaze kubona ko abakozi benshi barenganywa harabakora ntibahembwe harabagera guhembwa abakoresha bakanyegeza ibintu kugira abacyo babeshira ngo bivye bakabashira mu busho
mu gihe ivyo byo gufata abakozi ku nguvu kugira barondera ikarata bigize iminsi bitera ingorane mu quartier atandukanye y'igisagara cha Bujumbura abajije kuri ico kibazo umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu yari yabuze kwiryo tozwa y'amafaranga ajya hagarikwa ngo kuko umuntu yinjira mu ishyirahamwe ashatse
umuntu ajya gushyira hamwe akubishaka atabishatse n'umuza mu nguvu ubyo rero kitoba ari nyenda kuvana witwaza demokarata abacuruza kwitoza amafaranga no kwakurikirana neza kugira ngo abantu bahagarike ibintu
nk'ibi tubajije mu bushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati nimbi karata ndangamukozi iri mu bisabwa kugira umukozi abe mu gisagara cha Bujumbura Terence Nahiraje avugira ubwo bushikiranganje arabihakana agasaba ahubwo ababijejwe kubahiriza abanyagihugu
ibisabwa kugira ngo umuntu umenye ko ari umuhundi cyane ntibirimo kuko wahabara makarata y'ubwoko bwinshi wahabusaba y'abakozi ba leta wahabusaba ay'abungere wahabusaba ay'abarimu n'abandi benshi ahubwo nikaranga muntu cyane cyane bitaba pasiporo muhera kironde ku munyamahanga hariho ibindi papa ziba zisabwa cyangwa akeneye kubita abantu bangaha residence hari ikindi gisabwa ariko iyo habaye nk'ibintu by'umutekano icyo gitabo cy'umuryango ukaraba ko abantu banditswe nta bindi bintu birabwa muri icyo gihe twasaba rero yabijejwe ko mubyubahiriza ntihagire umwe n'igihugu asubira kurenganywa
abatanga amakarata ndangamukozi ubasanga ku mazone yose ari mu makomine agize igisagara cha Bujumbura aho bari uherekwa n'umuntu yicaye ku ntebe iri munsi y'umutaka munini mu gihe abakozi babishatse bahora bahabasanga ubu abo batanga izo karata bishikira ku mihana kugira bafate cyanke batere igitsura abakozi ngo baje kugura iyo karata i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Eh Ejo gi Amerika mu gihugu cy'u Rwanda muratwumva atankomanzi nari nabiciye ku masonga nkitangura abanyagihugu mu murenge wa Nyamugari ni mu karere ka Kirehe muri ico gihugu cy'u Rwanda nyene bugarijo n'ikibazo c'inzara ahanini ngucatewe n'uruzuba rwinshi rwabakiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu Rwanda aratubandaniriza ino nkuru
Ugeze mu murenge wa Nyamugari natumwe mutunde duce duturanye nawo mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda urahasanga abaturage bataka inzara yatewe n'uruzuba rwabamazeho igihe kirekire rwumishije imyaka bari bahinze barigunze
tumaze igihe kirekire dukorera mu gihombo kubera izuba
do ubundi duhombye imyaka nk'itatu ariko noneho agahoma munwa kabaye ejo bundi aho umuntu ateza n'ingemeri 20 z'ibishyimbo cyangwa z'ibigori mu kindi gihe umuntu yabonaga agafuka kudusaka yenda akabona ko ibishyimbo ariko ejo bundi ho byabaye agahoma munwa nta kintu umuntu yigeze ashyira mu nzu mbese izuba riracana mu murima ugasanga ni ku butayu nka hano
ijwi rya Amerika mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Rebero yagerageje kugera muri zimwe mu ngo z'abaturage kureba imibereho muri rusange muri ibi bihe nabo bamaze iminsi babonye akavura akavura kadafite byinshi karamira benshi batunzwe no guca inshuro nabwo mu bihe bitoroshye
uba baturage n'uwe kanyakanya kabafite akaraka no kuguha karaka rimwe mu cyumweru ati nange ntaho mfite nyakuru ubwo rera ko karaka ukagacunga no kugura inusu hatwe dufite abana rero byabaye ikibazo gikomeye mu kubaho nabi nyine usibye kwihangana tukavuga ati turye nako kanusu
iyo uvuga kugura kanusu uravuga kanusu kiki
akanusu kifu yakawunga niko umuntu agura nyine wagateka magakoma waki urondereza twadufaranga ubonye ari 700 twumuhinzi kugira ngo buke kabiri
abaturage bakozwe mu nkokora n'uruzubu bubara rya rimwe ku munsi kandi nabwo ubibonye ryo rimwe riramusaba icyafatwa nk'umubare wo mu rwego rwo hejuru tega matwi
utuko ncunga ntabwo nadukuramo ifunguro rya kumanywa ngo rya nijoro ribe rikibonetse aho kugira ngo tuburahare ushyira abana mu buriri barira kumanywa bakwiruka nka yenda wabona nk'umuntu w'ishuti ufite igiti cy'umwembi yaguhaka utubiri tudutumbwa gahereza umwana akaduhekenya ubundi twaturo tubiri ubonye tuturayi waguze nango akarokifu ukagateka ninjoro kugira ngo buke
ijwi rya Amerika yamenye amakuru uko mu minsi yabanjirije iminsi mikuru ya Noheli yanabonana ubutegetsi bwari bwagerageje gufashisha ibiribwa by'ibishyimbo n'ibigori abashonje gusa kuba bigenerwa by'ababanye yangana babibonye ubu byarashize bisubiriye ko kabo
natwe ubwacu bagenzi bacu badusaranganyije gutyo uwari wafata nk'udukombe nk'icumi nibura bakamuha dutanu kubwo byabaye bikiye kubwo abantu bari benshi
muraho
makuru ni meza
Kumo biteguye mukererewe?
Kwakerere nako banje kujya guhinga no kubihaha nyine nabyurumba bintu byoroshye.
Nikoze. Amafunguro babageneye yararangiye bimeze bitya.
Yarangiye kera gose ibyo baba kugeneye ko bari bikeya byabasha kumara igihe.
Uretse ibibazo by'inzara byugarije abatuye Nyamugari n'utundi duce twibasiwe n'uruzuba, ubu hari n'ibindi byinshi mu byibanze mu muryango basa nabibagiwe.
Na ibindi byo kuvuga ngo umuntu aratubonye ngo ararya neza kumwe umuntu yaguraga amavuta yo guteka reka da. Ibyo ntitukibikora. Ese abunereka umuntu arakabona ka 50 wagakaraba kabiri nango wamesera abantu nduka yihorera tukagenderaho ngaho.
Baracyatakambira ubutegetsi ngo bukomeze bubagoboke.
Tuzi ko leta ari umubyeyi koko nk'uko ibibazo dufite babyumva kandi bakabireba umunyarwanda wese agomba kwiheraho mu mibereho umuntu agira badufasha rwose bakurikije imimerere turimo yenda bakatubonera ko gafunguro bibaye ngombwa nako gasabune ntabwo twabahisha ngo umuntu yishimaho yishikira nako bakabonye aho kugira ngo abana bicwe n'umwanda nako bakaduha rwose bakadufasha ndumva nta n'ikindi yenda bavuga bati nuko ifunza by'ikirenga ama futayo bakayareka ariko agasaba n'umuntu agakaraba atanyura mu nzira nuka uryo umuntu yamenyereye gukaraba ukabibura ubona kuri ikibazo gikomeye nkatwe tuba dusanzwe umuntu ajya no gusenga ntiwaheri muhira nanone ngo nuko habaye inzara tugomba kujyayo tukabyereka Imana
ku murongo wa telefone twahamagaye bwana Gerard Muzungu meya w'akarere ka Kirehe ngo twumve niba hari ingamba kuri iki kibazo atubwira ko yari mu zindi nshingano z'akazi zirimo n'inama zagombaga kugeza saa 11 z'umugoroba kongiye kumuhamagara nabwo ntibyashobotse yatwandikiye ubutumwa bugufi ko nabwo yarakiri muri izo nama gusa mu minsi mike ishize meya wa Kirehe yari yatangarije umunyamakuru wa TV na Radio 1 ibya hano mu Rwanda ko bateganije uburyo buhoraho bwo gufasha aba baturage kugeza igihe bazahinga bakeza ibyabo
izahoraho kugeza abonye ibyo kurya Inkunga yo burya kubyitangiye kuboneka ntabwo ihagarara kugeza babonye iryo barya batwemere ko bazajya babitanga buri gihe tukuri gihe n'ubu turakomwa gukora amaritiyane kugira ngo baduhe ibindi bizakomeza bisimbura biriya birangiye kuba.
Uburemere bw'iki kibazo bwareberwa mu musaruro Ijwi rya Amerika yasanze mu rugo rumwe mu barumbije.
Buriya umusaruro hariya turiya ntusaruye muri hegitari kandi uturima tubiri dore buriya niwo musaruro mbonye.
Uturuto aho hegitari tutanatoranyije n'ubitoranya birashoboka ko hazavamo nk'ibiro ngeranije n'inkibiro nk'umunani haracyarimo umurama wabyo byumye hazavamo ibiro umunani.
Hari amakuru atangazwa n'abaturage ko hari bagenzi babo byagiye binanira kwihangana bagasohokera mu bihugu bituranye bya Uganda na Tanzania abandi bagasohokera imbere mu gihugu.
Inzu barakinze bashorera abana mu mayira baragenda bitewe n'izuba n'inzara
bagiye bagenda nk'uko na n'ubu bari kugenda.
Ariko Bwana Anani mwise neza umuyobozi w'umurenge wa Nyamugari wahakana ko abaturage basuhuka.
Ntabwo ubwo twabyita kare gusohoka ahubwo ni ukugenda abantu bagenda bajya guhaha aho bigaragara yuko ikirere kimeze neza.
Ntitwabashije kumenya umubare wa nyabu wabugari n'iki kibazo cy'inzara mu karere ka Kirehe kubera uruzuba. Ntakwibutsa gusa ko iki kibazo kitari gishya mu gace k'Iburasirazuba. Mu mwaka ushize nabwo amapfa yatewe n'izuba yibasiye abatari bake bibaviramo gusuhuka mu bihugu bya Uganda na Tanzania. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika Ikirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric urakenuye mbere yuko nca tubandanya amakuru tubafitiye muri kano kanya. Hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika mba muri ko mudukurikira muri irya nino. Hari umwe rero adusavye ko ashaka kugira ico avuga ku nkuru twari tubashikirije mu kanya yerekeye ikarata ndangamukozi iriko iratera impari zitari nke ku bakozi bo mu nzu mu gihugu c'u Burundi. Iyo nawe akaba ari Jean Paul Nizigimana turi kumwe ku murongo wa telefone. Jean Paul urakoze kumviriza Ijwi rya Amerika. Washaka kugira icyo uvuze ku nkuru twari tubashikirije mu kanya yerekeye iyo karata majambo make.
Ego murakoze cyane ndanze kubashimira ku Ijwi rya Amerika. Hanyuma icyo nagomba kuvuga ko ibi bintu byo gusaba abantu ko bajya kugura amakarata ngo ndangamukozi ubonye ntibikire noneho ukubasaba ubu unye babifashe nk'itegeko baragafata abantu mu mpango hanyuma bakabajyana ubutayiguze bagashaka no kumufunga. Jewe rero nagomba kuvuga yuko biza mu by'ukuri boza bagasigurira abantu uko bimeze bakababwira abantu bifuza kujya muri ayo mashyirahamwe bakayajyamo ku bugombe cyangwa abatabishaka nabo bakabyihorera kubera ko ndabona yuko umenga noneho ubu unye hari n'ubukene burengeje usanga abantu bahembwa amafaranga make. Rero mu by'ukuri kandi urabona yuko na leta ubwayo iravuga yuko atari ikintu umuntu gituma agenda ko nk'uko bizi kubigaragaza. Rero nimba na leta ubwayo itayifata nka karangamuntu nibaza yuko bosaba abantu bakabigura ari uko
bakwiye. Jean Paul usanze ukora ako kazi uregwa niyo ngingo canke we ntibikuraba?
Yewe ndi muri ibyo bintu nanjye ariko je nibaza yuko atari byiza yuko babidufatiramwo ku nguvu biza bo bidusigurira tukanamenya nako n'akamaro kanza ko kujya muri ibyo bintu kubera ko ayo mafaranga fanza turiha amagana cyane atanu ku kwezi bitwibisha kudufasha bitwibye uko umukozi amaze kubura akazi ko azogenda muri iryo shyirahamwe bikamucunga muri iyo minsi azoba adafite akazi cyangwa se bakamufasha kurondera akazi muri icyo gihe atadafite.
Urakoze.
Nibaza yuko ibyo bintu bitarabitahura neza kugira ngo tumenye iyo nguni.
Urakoze cyane gose Jean Paul Nizigimana kugira icyo uvuze ku nkuru twari duheje kwashikiriza mu kanya yerekeye ikarata ndangamukozi ihabwa abakozi bo mu nzu mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Twemeye kuzobatunganyiriza ikiganiro muri isanga c'isaha yose kugira ngo mushobore gushikiriza ibindi vyumviro kuri ico kibazo. Unaho duce tunyarukira mu gihugu cha Kongo neza na neza mu ikambi ya Rusenda aho impunzi z'Abarundi ziko zirasanurirwa utuzu twabomotse mu mezi atatu aheze. Abashoboye kuronswa imfashanyo bemeza yuko n'ubu bagikeneye byinshi kugira ngo bashobore kwitunganiriza uburaro bwabo. Menyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo niwe tubazi no nkuru.
Inkunga igizwe n'amashitingi n'imbaho niyo ishiramwe gita impunzi ya seri riri gutanga ku mpunzi z'abarundi ribinyujije mu ishiramwe rya ARD nyuma igihe cy'amezi agera kuri atatu imvura ivanze n'umuyaga isenye amwe mu mazu yo mu nkambi yo mu Rusenda. Jerome n'impagaritse n'imwe mu mpunzi z'abarundi zaronse iyi nkunga yabwijwe rya Amerika yuko yishimiye ibikoresho byo kubaka yahawe nubwo ari bikeya ugereranyije niba bikenewe kugira ngo hasanwe inzu ziba zasenyutse.
Ikibazo dufite kuri ivyo bintu nuko nimbaho batanze ubwazo ntizikwiye mbaho ntizikwiye kandi kigira kabiri kare umujyango w'abantu batatu wagira inzimwe hama batandatu bakagira inzu zibi kuri buno je mfise inzimwe abantu ni batandatu. Urumva ko kibazo c'amazu kiracahari hama ko kibazo c'imbaho bariko baratanga batanga imbaho hindwe uravye ngene wozikoresha nk'abari bakiba mu ihema ntizishobora gukwira ko ntiwoshinga ngongeruzi baratishe ngongeruzi shire hejuru ntigishoboka nuko nivyo bibazo mbona imisumari yo turacategereje nayo nyene batanga inusu ya santi 4 bagatanga inusu ya santi 8 nayo ntishobora gukwira nahantu hoshora gukora nk'ibiro nibura nka 2 n'inusu cha 3 iyo sitingi bo ba considera ko ariyo gushira hejuru ariko urumva nyene utarubaka hasi afise kibazo.
Iki gikorwa cyo gutanga ibikoresho byo kubaka kuri izi mpunzi zasenye wa mazu n'imvura kikaba cyazanye imyidogo ku zindi mpunzi zo muri inkambi zivuga yuko zivigwa aho kw'imvura iguye kubera yuko amashitingi zahawe amaze gusaza.
Nta n'umunsi wanarimo ndahabwa ihema kuva nshikanga narahamagaye de village araza kuraba ingene mvihigwa ambwira ngo azo mvugira hariya muri RD nta n'umunsi wanarimo rero jewe nagomba gushika muri RD ndababaze yuko jewe nta rumurefije mu bandi ego nubwo basi hari kuvuga ngo bahe ngo uwo bumuyaga watware amahema natwe barakwiye kudushakarira kuko nta kintu na kimwe dufise twifashishe
ko rero urumva gushima twarashimye kuko baduhaye iyo shitingi imwe ariko naho twaragaye nitwashimye neza ku mutima gutuma twatumye tugaya sikindi jeho nari ifise inzu y'ivyumba 2 na saro kubera abana bajya mu cyumba rwabo nanjye nkajya mu kindi cyumba yasaba yuko bamereze shitingi 2 nk'uko biteganijwe nk'uko bari bagiye babyanditse ako baciye bamereze shitingi imwe none jenzi yugamika je nyene abana barare hanze.
Umuyobozi wagaraye impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampebo ashimira ubufasha ishiramwe rya seri riri gutanga kubasenyewe amazu ariko akomeza kugaragaza yuko ubwo bufasha bukenewe no kuzindi impunzi zo muri inkambi kuko ziri mu mazu ashaje.
Abantu bafise ikibazo cyo camahema abantu bavigwa n'amazu ni benshi cyane kuvuga mbere ko iyo bari nk'inkambi yose kuko ahugeze hose umuntu aragufata ukuboko akakujana mu nzu kakwereka by'ukuri kabona k'inzu ibangamiwe cyane hari n'abandi bafise amazu imbaho zamaze kubora nabo bakeneye gusanurirwa abo bose twagira ngo tubwire hasera ahubwo ko yogerageza igakora ibishoboka byose abo bakagira bagafashwa nabo nyene abantu bose batarubaka canke se nabubatse inzu ishobora kuba ikivu.
Mwomenya yuko ubwo imvura ivanze n'umuyaga yibasiraga inkambi yo mu Rusenda mu kwezi kw'icumi n'ukwa cumi na kumwe k'umwaka ushize igasenya amazu arenga 1000 nibwo impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi zigihabwa ubufasha bwo kuyasanura. Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu Majyepfo.
Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda vuga na karirimbo ka Vesti na karirimbo k'Imana twizera ko muri ko musoza neza indwi mwabandanije mutangura neza umwaka wa 2018 kano ni ka kanya rero duca tubaha ko gutasha abanye wa mbere duse ku murongo ni Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika. Uherereye he?
Yera mukanyosha mu kigara cy'abakembo
mukanyosha havugwa makiga Innocent
Ego na mahoro kare na kazuba kare ko karaka abantu bariko baragenda na mahoro kwe.
Eh. Nuko gacushaka gutasha banze uno musiga Innocent.
Ego uno musi no ambere mpere ko ni ana ari kumugwiza. Mhm. Eh, ari cyane ari mu kanyosha.
Mhm.
Wagatse cyane ari kumugwiza.
Mhm. Urakoze cyane nawe to kwifurije umwaka mushasha wa 2018 urakwera uwa mata n'ubuki.
Yego namwe murakoze kwifurije Amerika.
Mhm. Twese kandi na Benjamin na Himana ku murongo. Benjamin ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze kumpikaze.
Mhm. Uherereye ga Benjamin wa?
Mperereye Cape Town muri South Africa.
Havugwa amakinga aho Cape Town?
Hano ni meza, turakomeye twese. N'akazuba turakaronka kandi bimeze neza.
Akazuba murakaronka. Abarundi muri ngaho mungana gute? Muri benshi murahura canke?
Abarundi turi ngaho turi benshi turahura. Duhuzwa n'ibikorwa by'Imana, tugahuzwa n'ibikorwa by'imico y'Ikirundi. Ya kandi turabatari bake.
Eh nabonye umenga mugwiriye muri Durban, Durban. Niho hari benshi gusumba.
Ego diri bariyo benshi ariko natwe turi keta natwe turi abatari bake no kugira igitsigira ariko turabonana turi benshi turabatari bake nabo.
Nuko muri 2018 turashaka yuko abarundi baba hanze y'igihugu muzoza muragira ico muterere cyane mu biganiro byacu bitandukanye. Urabwira abagenzi bawe rero bazi barumviriza ijwi rya Amerika kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu com.
Ego nukuri ibyo natwe twabyifuza.
Ego
twabyifuza yuko muno mwaka hogira ico dukoze cyane cyane mu guterera ibihugu cyacu mu bice bitandukanye.
Ego urakoze cyane. Reka rero ndaguha akanya wipfurize umwaka mwiza canke utashe inshuti use ku mutima Benjamin uri Cape Town.
Ego ubwa mbere numva notasha mwebwe nyene mu mahekano kanya.
Urakoze cyane.
Ubwa kabiri nkipfuriza abavyeyi banje bari Burundi bagira umwaka mwiza.
Mhm.
Hamwe n'ishengero rya Methodiste rije ryose aho riri ku isi.
Mhm.
Nabo nyene bagira umwaka mwiza ariko kwa by'Imana byiza.
Urakoze cyane rwose ngaho muri Afurika y'Epfo ugira umunsi mwiza.
Ego namwe murakoze.
Mm-hmm. Hariho kandi na Augustin Munezero. Augustin kaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane.
Mm-hmm. Nawe uherereye ga Augustin?
Yewe ndi muri Zambia mu Lusaka.
Lusaka Zambia. Mwifashe neza ngaho Lusaka Zambia abarundi n'abanyarwanda.
Ego tubanye neza.
Ah. Umwaka mwandanya mutangura neza 2018.
Yego umwaka tubane ya tu.
Mhm.
Uhera heza neza kanu waheze.
Mutangura huko.
Tutangura. Yego.
Nuko Augustin nawe ubutumwa nubwo nyene ijwi rya Amerika muri 2018 turashaka yuko abarundi baba hanze mwingira ijambo mu biganiro byacu bitandukanye. Muzoze muratwumva kuri Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Murabwira abarundi n'abanyarwanda mubana ngaho ko ijwi rya Amerika ribase ku mutima.
Ego turabibabwira kenshi turakunda kubumviriza.
Urakoze cyane. Reka rero duge ku ijambo wipfuriza umwaka inshuti ufite ku mutima canke batashe bisanzwe.
Ego ama nagire mpere kuri mwebwe nyene mushoboye kuduha umurongo.
Urakoze cyane.
Ama ce ntasha mutama wanje abigihanga.
Mhm.
Ce ntasha bakuru banje baba i Bujumbura.
Mhm.
Na mushiki wanje aba mu Cibitoki mu Gasenyi.
Mhm.
Ce ntasha n'abagenzi banje bari Gihanga.
Mhm.
Nabo twiganye bose baba mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Urakoze cyane gose Augustin Munezero ngaho onye Lusaka Zambia muri Zambia ugire umunsi mwiza.
Urakoze nawe mugire umunsi mwiza ku ijwi rya Amerika.
Mhm. Njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turava dusozera kino kiganiro hiwanyu mu ntara. Mwakoze mu mariko muratwumva muherereye ahatandukanye. Bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera. tukibutsa yuko ikiganiro iwanyu mu ntara ari kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku munsi wa gatandatu no kwa mungu turabasubiramwo bimwe mu byo muba mwarumvirije mu ndwi na Lidiane nahazwe minisitiri ya 18 ijwi rya Amerika Washington DC nshimiye ibyimva mutima Macbili ya Bero yashikanye amajwi ahiwanyu Nashimiye kandi na ingenieur Linas yakoze na mugenzi wanje Eugenie Mukankusi yarampagarikiye twemi tuti muranirwe mu banyu no mu vyanyu. Go, 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 go